Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese dutaramanye kuri uyu munsi wa kane tariki 20 y'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'2014 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
Ibihugu bironse uburyo Ebola barashobora kuyitsinda ihonye inganda nk'uko iri kuragira muri Liberia no muri Sierra Leone.
Uyo ni Professeur Leon Sendikumana avuga ku ngaruka ikiza cya Ebola kizogira ku bihugu byo muri Afurika yo mu burengero. Iyi nkuru cyo kimwe n'andi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tujye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Namutereza Thomas, tubwire amakuru avugwa hirya no hino muri iki gihe.
Frederico, waramutse neza, ndagushimiye kandi inshuti mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika, namwe mwese ndabashuhuje, mwabonye Imana ikingura. Duhere i Mogadishu muri Somalia, Engineer Abdullahi Al Anshur yaraye yishwe. Yari afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yakomokaga muri Somalia. Yari yarasubiye rero ku ivuko gutanga umuganda mu bikorwa byo kubaka igihugu, cyane cyane mu birebana no gutunganya imyubakire y'imijyi. Yari afite imyaka 60 y'amavuko. Inzego z'umutekano ziratunga agatoki Al-Shabab ko ariyo yaba yaramurashe. Muri Burkina Faso, President Michel Kafondo yarayashyizeho ministri w'intebe bazafatanya kuyobora igihugu mu nzibacyuho. Inzibacyuho izamara umwaka yahisemo Lieutenant Colonel Isaac Zida wari umaze ibyumweru bibiri ari umukuru w'igihugu kuva President Blaise Compaore amaze guhunga. Biteganijwe ko Kafondo na Zida batangaza guverinoma yabo uyu munsi ku wa kane. Muri Sierra Leone, umwe mu baganga bo muri Cuba bagiyeyo mu rugamba rwo kurwanya Ebola yarayihanduriye ejo yoherejwe i Geneva mu Busuwisi kuvurirwayo. Cuba yohereje abaganga n'abaforomo 165 muri Sierra Leone, nyamara bakihagera OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yari yabahaye imyitozo ikomeye yo kwirinda Ebola. Hari abandi baganga n'abaforomo ba Cuba 90 mu bindi bihugu birimo Ebola muri Afurika y'uburengerazuba. Nk'uko Rolf Frederic amaze kubibabwira mu kanya, turagaruka mu kanya ku ngaruka za Ebola mu rwego rw'ubukungu. Iri ni ijwi rya Amerika. Intambara ya Repubulika ya Centrafrica yarenze imipaka. Cameroon iremeza ko ejo bundi kuwa kabiri inyeshyamba za Antibaraka zateye ku butaka bwayo ngo baba barashakaga kubohoza umwe mu bategetsi babo ufungiyeyo mu burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri w'ingabo wa Cameroon Edgar Alain Mebe ngo yabwiye ijwi rya Amerika ko ingabo ze zakubise inshuro Antibaraka. Antibaraka rero ngo basubira inyuma muri Repubulika ya Centrafrica. Yongeyeho ko imirwano hagati y'ingabo za Cameroon na Antibaraka isigaye iba kenshi na kenshi guhera mu kwezi gushize. Umwe mu bategetsi ba Antibaraka witwa Abdoulaye Meskine n'abasirikare be 10 batawe muri yombi umwaka ushize mu karere ka Garoua Boulaye muri Cameroon. Rero bari barenze umupaka wa Centrafrica binjira ku butaka bwa Cameroon. Cameroon isangiye na Centrafrica umupaka w'ibirometero 800. Intambara yo muri Centrafrica yatumye abaturage 300,000 bahungira muri Cameroon. Naho Antibaraka nyine nk'uko mubizi ni y'abakristu, imaze imyaka 2 irwana na seleka y'abayisilamu muri Repubulika ya Centrafrica. Muri Libya, ingabo za leta n'imitwe ya Kiyisilamu bamaze iminsi mu mirwano ikaze cyane mu mujyi wa kabiri Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Ejo impande zombi zatanze agahenge k'amasaha 12 kugira ngo umuryango wa Croissant Rouge ubashe kwandurura imirambo yandagaye, kuvura abakomeretse no gushyikiriza ibiribwa abaturage bamerewe nabi. Umuryango w'abibumbye urabarira mu 100 abantu bamaze kugwa muri iyo ntambara. Guverinoma ya Libya n'Inteko Ishinga Amategeko bahungiye mu mujyi wa Tobruk mu burasirazuba bw'igihugu guhera mu kwezi kwa munani gushize. Imitwe ya Kiislam imaze kwigarurira umurwa mukuru Tripoli na n'ubu rero. Ikibazo cya nuclear ya Iran, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry uyu munsi kuwa kane arahurira i Paris na bagenzi be b'Ubufaransa na Arabia Saudite. Ejo yaganiriye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Oman i Londres mu Bwongereza, naho abadiplomati bo mu rwego rwo hejuru ba Iran n'itsinda rya batandatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa bongeye guteranira i Vienna muri Autriche ejo kuwa gatatu. Izo nama zose zigamije kureba niba itariki ntarengwa bihaye ya 24 y'uku kwezi, ni ukuvuga kuwa mbere w'icyumweru gitaha, bazaba koko bashoboye kugera ku masezerano ya burundu. Muri ayo masezerano, Irani iteganya kwiyemeza kurekeraho kuyungurura uranium kubera ko amahanga ayikeka ko ishaka gukora intwaro za kirimbuzi bomba atomic. Amahanga nayo muri ayo masezerano agomba kwiyemeza gukuraho ibihano yafatiye Irani. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Duhe turangirize kuri iyi nkuru y'Ubufaransa bwaraye butangaje yuko bugiye kohereza indege z'intambara esheshatu z'inyongera mu ntambara yo guhashya umutwe wa Etat Islamic muri Iraq. Abafaransa bo barwanda muri Iraq zisanzeyo rero izindi 12. Ndabashimiye ngaho, mugira umunsi mwiza.
Urakoze Thomas ku makuru uheje kudushikiriza naho mukanya. Urwego rwashyizweho ni ikigo cya Leta gishinzwe ibikorwa bifitiye igihugu akamaro RURA ngo rusuzume inyifato ya BBC mu Rwanda, rumaze gutangaza ibikorwa byarwo mu kumviriza ibyabona. Ejo ku munsi wa gatatu humvirijwe Fred Muvunyi, umunyamakuru, umuyobozi kandi w'urwego rw'itangazamakuru rwigenga. Fred yabwiye uru rwego ko iyo filme yabonetsemo amakosa menshi, ariko ivyo ngo ntibivuga ko BBC yacishikwa ko amakosa yeyo filme kuko hari ibindi bintu byiza ivyo biro bijeje gutangaza makuru byakoze. Fred Muvunyi arasaba kandi kwinyerekano yo kwiyamiriza BBC yagarara kugira ngo urwo rwego rubashe gukora rwigenga. Icyo cyifuzo cyarashikirijwe kandi n'abagize iyo komisiyo. Inkuru twateguriye na mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari i Kigali.
Atangiza ubuhamya bwe, Fred Muvunyi, umuyobozi w'itangazamakuru ry'igenzura mu Rwanda, yabwiye urwego ko bo nk'urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura batandukanye ibintu bibiri. Imisesengurire ya filime Rwanda Untold Story yasohotse kuri BBC 2 ndetse n'icyemezo cyafashwe nyuma cyo gufunga BBC gahuza miryango. Yasobanurira urwego amwe mu makosa yagaragaye muri iyi filime. Fred Muvunyi avuga ko uyu munyamakuru busanzwe ari umuhanga, bityo ibyo avuga bikaba bigira uruhare mu kumenyekana. Fred Muvunyi yabwiye uru rwego ko uyu munyamakuru filime ye uburyo ikoze budakurikije amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura avuga ko muri iyi filime hagaragaramo gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi, akagira inama uru rwego ko rwanashyira imbaraga mu gukurikirana mu nkiko ubyo uyu munyamakuru wakoze iyi filime kurusha uko byasesengurirwa mu rwego rw'itangazamakuru. Mu byo Fred Muvunyi yagaragaje nk'ibidatunganye, yatanze urugero rw'aho uyu munyamakuru avuga imibare y'abapfuye muri Jenoside ko hapfuye Abatutsi 200,000 ngo kuko bari basanzwe ari 500,000 kandi hakaba hararokotse 300,000. Muri iyi filime wayikoze akavuga ko ubwo abapfuye ari Abahutu bangana n'800,000. Fred Muvunyi akavuga ko iyi mvugo ihakana ikanapfobya Jenoside kuko imibare Leta y'u Rwanda yatangaje ivuga ko hapfuye Abatutsi barenga miliyoni ndetse n'umuryango w'abibumbye ukemeza Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Fred Muvunyi yavuze ko uyu munyamakuru yahaye ijambo abantu bamwe batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ibi kuri Fred Muvunyi akavuga ko uyu munyamakuru yabogamye. Fred Muvunyi yasabye iyi komisiyo kuzaha ijambo uyu munyamakuru Jane Corbin ndetse na BBC mu buryo bwo kubahiriza ihame ryo guha ijambo abarebwa n'ikibazo. Fred Muvunyi akaba anasaba iyi komisiyo kutirengagiza ibindi byiza BBC yaba yarakoze mbere.
Ntabwo dushaka gukuraho BBC icyehu cyangwa se icyasha tuzi neza yuko BBC umunyamakuru wayo ari nayo wabaye wa mbere ubwo genocide yakorerwa abatutsi yabaga niwe muntu wa mbere wabanje kuvuga yuko mu Rwanda harimo gukorwa genocide bitangazwa kuri BBC nidufata igiharu uyu munsi ngo twibwire yuko cyabaye ihame ariko igitangaza makuru cyose cyaba kibibona ikindi dusaba ikomisiyo nuko musaba guhagarika imyigaragambyo ubwigenge bwanyu kuko ntabwo bi making a sense kuba mutangiye kumva ibintu bifatika birimo isesengura hanze hakaba hari n'indi pressure nge mfata yuko ari amaranga mutima
iyi komisiyo nyuma yo kumva ubuhamya bw'uwatumiwe abagize komisiyo bahasa ibibazo uyu uhagarariye itangazamakuru ry'igenzura mu Rwanda bagenda basimburana uko ari batanu uyu ni Evode Uwizeye Imana wabazaga Fred Muvunyi
hari ibintu mwabonye mu bishya bitavuzwe bidasanzwe bivugwa n'abarwanya leta cyangwa se bidasanzwe bivugwa n'abandi bantu wenda biyemeje kujya mu murongo w'abanegasiyoniste ikintu gishyashya mwabonye mu nikihe
ntekereza yuko igisubizo kiza muzagihabwa n'uwayihaye inyito yaba ari giye bampaye akazi cyo korora wenda ndabivuga nkanje ariko noneho nkamuvunye nari kuyita Kagame's untold story ariko ubona na yite percent ari Kagame ikindi wenda igishya kirimo nuko ni package uburyo bayipackaginze nibwo bwa mbere abantu bayipackaginze nawe ibindi bivugwamo ibyinshi narabyumvise
Fred Muvunyi yanasabye abantu bose ko ibirimo gukorwa byose abantu babifata kimwe nta ukwiye kumva ko ari umunyarwanda kurushundi
intambara yabihari yariyo yose nuko abantu badakwiye kwibwira yuko aribo bakunda igihugu kurenza abandi kuburyo hari abumva yuko ari abantu babi mu gihe hagaragaye igitekerezo gitandukanye turasaba rero yuko abamenya yuko n'abanyamakuru mu Rwanda bababajwe na genocide yakorewe abatutsi no mu mahame yacu igihe tujya kubikora turabizirikana tugashingira kuri itegeko nshinga tukanashingira ku mateka
kugica munsi iyi komisiyo yumvise umunyamahanga Frederic Guruba ukomoka mu gihugu cya Uganda ngo akaba ari umuhanga mu bya politiki yabwiye akanama ku ifirimi irimo ibipfo bya genocide avuga ko ibitangazamakuru byo mu bihugu byateye imbere byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika byandika amagambo ku bihugu bikenye bidashobora gukoresha mu bihugu byabo gahunda yo gukomeza kumva abatangabuhamya irakomeza kuri uyu wa kane gusa ababazwa ntabwo babazwi bamenyekana ruko bageze mu cyumba iyi komisiyo ikoreramo Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Tuyutse na mwe nshuti mwese kamwe kamwe nabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika samyanira i Washington DC mu kinyarwanda urahuna umwanya ho kwashikiriza amakuru ya sport yerekeye inkinozo guhiganira kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika zabaye ejo ku munsi wa gatatu ikiganiro twateguriwe na Fidele Niyongabo tumutega amatwi
Ze Frederic munkino za nyuma z'uguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika kizoba mu kwezi kwa mbere ku mwakuza w'2015 mu gihugu cha Guinea Equatorial zabaye ejo kuwa gatatu mu mugwi A igihugu cha Nigeria caranganije n'igihugu cha Afrika y'Epfo ibitsindo 2-2 Congo Brazzaville yatsinze Sudan igitsindo kubusa mu mugwi B Malawi na Ethiopia byarangije urukino bifise ubusa kubundi mu gihe Mali yatsinze Algeria ibitsindo 2 kubusa Mu mugwi C Burkina Faso na Angola byaranganije igitsindo kukindi Gabon na Lesotho byarangije urukino bifise ubusa kubundi mu mugwi D Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yatsinze Sierra Leone ibitsindo 3 kuri 1 Cote d'Ivoire na Cameroon byarangije urukino bifise ubusa kubundi mu mugwi E Ghana yatsinze Togo ibitsindo 3 kuri 1 Guinea yatsinze Uganda ibitsindo 2 kubusa mu mugwi F Niger na Mozambique byaranganije igitsindo kukindi mu gihe Zambia yatsinze Cape Verde igitsindo kubusa mu mugwi G Senegal yatsinze Botswana ibitsindo 3 kubusa mu gihe Tunisia yatsinze igihugu cya Misiri ibitsindo 2 kuri 1 ibihugu byanonse tike kuja mu gikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika kizobera mu gihugu cya Guinea Equatorial byose byaramenyekanye inyuma y'inkino zeje kuwa gatatu ivyo bihugu akaba ari Algeria Burkina Faso Cameroon Cape Verde Congo Brazzaville Guinea Equatorial nk'igihugu kizokwakira ico gikombe Gabon Ghana Guinea Cote d'Ivoire Mali Senegal Afrika y'Epfo Tunisia Zambia na Republika Iharanira Demokarasi ya Congo yarangije mu kibanza ciza ca gatatu Tubamenyeshe ko igihugu cha Nigeria cyari cyatsindiye igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika giheruka kitashoboye kuronka tike yo kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyo mu mwaka uza muri Guinea Equatorial inyuma yo kwico gihugu kidashoboye gutsinda Afrika y'Epfo.
Unaoni mamanya ukigani yochiriki ya magara ya banut kwa teguli wena mgenzi wa Jerimu Kanghusi.
Chutu zivili ya Amerika amba haikaza mkigani yochibuzimu. Uyumose tulafuga kuchibazo kimbijaru zitate ganishgue. Mulika Meruni. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Moki Edwin Kinzeka uri Yaounde yadutariye amakuru ku buryo bumwe mu buryo burimo gukoreshwa mu kuboneza urubyaro muri icyo gihugu. Cameroon ni kimwe mu bihugu birindwi byo muri Afrika bitangiye gukoresha uburyo bwitwa calculator 28 kubara iminsi 28 y'ukwezi k'umugore. Ni gahunda ifasha umugore kubara ukwezi kwe hakamenya iminsi y'uburumbuke bityo akirinda gusama atabiteganije. Muri ubu buryo bwo kubara hashobora kwifashishwa telefone igendanwa. Belinda Yayin yarafite imyaka 15 gusa ubwo yasamaga mu mwaka ushize. Avuga ko atari yiteguye umwana cyangwa se hakato kajyana nabyo ku muntu utarashatse bikongeraho ko yari n'umwana w'umunyeshuri.
Agira ati, "I don't want to remember what happened. I gave birth and 2 days after I was sent back home with no follow up of what was happening to my child."
Sinshaka no kwibuka ibyabaye. Narabyaye nyuma y'iminsi ibiri ibitaro biransezerera nta wankurikiranye ngo amenye uko birimo kugendekera uruhinja rwanjye. Umwana yararwaye arapfa, ibi byarampahamuye. Belinda numwe mu bagore babarirwa muri miliyoni 222 bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko bifuza kuba bakwigiza inyuma igihe cyo kubyara cyangwa se kuba bahagarika imbyaro, ariko bakaba nta buryo na bumwe bakoresha ngo birinde gusama. Mu kugerageza gukemura iki kibazo, Paul Frank Injejet Gongju yabonye uburyo bwo gufasha abagore kumenya umubiri wabo n'ibihe by'uburumbuke bwabo.
40% of girls and women don't know how to calculate their
ati 40% by'abagore n'abakobwa ntibazi kubara ukwezi kwabo kwa gikobwa, kandi abagore babarirwa muri kimwe cya gatatu babyara uburiza mbere yo kuzuza imyaka 18 y'amavuko mu gihugu cya Cameroon. Paul Frank Injeje Gonjut yafashije abo bagore kumenya igihe bashobora gusama bakoresheje kubara. Agira ati,
"People who use our application have to send a message with the date of last menstruation and the duration of
abakoresha ubu buryo bohereza ubutumwa bugufi bakoresheje telefone igendanwa hariho itariki bahirukiraho imihango n'igihe yamaze, bakabona ubutumwa bubabwira igihe bazongera kugira imihango, igihe cy'uburumbuke n'igihe izaba ryahishije, igihe bashobora gusama." Muganga w'abagore Tumasang Florence wo ku bitaro bikuru by'i Yaounde avuga ko iki gikoresho gishobora kugira akamaro kanini muri Afrika, aho abagore bakeneye kurushaho kubona amakuru ku buryo bacunga umubiri wabo. Agira ati,
"L'importance de ce projet c'est parce qu'on a des problèmes de planning familial. La plupart des femmes ne connaissent pas ce qu'on appelle le cycle menstruel."
Afrika ifite ikibazo gikomeye cyo kuboneza imbyaro. Abenshi mu bagore nta nubwo bamenya igihe bagira mu mihango, kandi 40% mu babizi ntibibuka itariki baherukira mu mihango, bigatuma batwita inda batateganije. Paul Frank Injejet Gonju avuga ko umushinga we watangiye neza, ariko akeneye amafaranga yatuma habasha kugeza amakuru ku bagore mu mpande zose za Afrika. Avuga ko ubwo buryo yatangiye bukoreshwa muri Senegal, Burkina Faso, Cote d'Ivoire no muri Cameroon, kandi yizeye ko mu bihe bya vuba bizaba byageze muri Afrika hose. Ati, "Dukeneye amafaranga yo gukora ibikoresho byo mu turere tw'ibyaro, dukeneye kubiha abaturage." sabagore bakeneye kumenya ubwo buryo n'abagabo nabo bafite inyota.
Quand je vois la réaction du ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement des enseignements secondaires, le ministre de l'éducation de base, le ministre de la santé, le ministre des affaires sociales, le ministre de la promotion de la femme, moi
Eugène
je crois
Paul
que
Ndama
c'est une grande bénédiction.
Avuga ko imbyaro enye kubana icyenda ku mugore we yabyaye zitari ziteganijwe ngo iyo agira icyo gikoresho. Avuga ko karikirero 28 yashoboraga gufasha abanyeshuri benshi ndetse n'abaturage benshi ko byari gutuma urubyiruko rwirinda kubyara mu gihe ntacyo rushobora kumarira abo rubyaye. Paul Frank Injejet Gonju avuga ko ibihugu bigize umuryango w'abibumbye byiteguye kusoza ikinyagihumbi birushaho kwibanda ku bikorwa byo kuboneza imbyaro. Yibutsa ibikubiye muri raporo ya ONU iheruka byerekana ko hadakoreshejwe uburyo buboneye 40% bya miliyari 2 z'abana bazavukira ku mugabane wa Afurika mbere y'umwaka 2035 bazaba ari abana badashakwa. Tuti twari kumwe, aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima cy'uyu munsi. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Namwe nshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ibyiyumviro hamwe n'ibyifuzo byanyu kuri adresse ikurikira: radiyo yacu @voanews.com canke kuri Facebook kuri adresse radiyo yacu. Kuva ikiza cya Ebola giteye mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika yo murengero kiramaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu barenga 5,000, mbega ingaruka ku byerekeye ubutunzi icyo kiza kizogira muri ibyo bihugu n'izihe. Rika dutega amatwi Professor Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amherst University, aho ni mu ntara ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Ubwa mbere na mbere cyo kiza kizohungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuko abantu ntibariko barakora, ntibariko bararima, imigambi yarahagaritse kubera abantu baragwaye, abantu nabo bariko bagwaza abagwaye. Ikindi nuko ibyo bihugu urabona ubu kujayo biragoye, indege zarahagaritse, n'abagenda n'abagiye gufasha, no kuvuga yuko ubucuruza bazohomba, ibihugu bizohomba cyane mu byerekeye ubucuruza n'ibyerekeye investis. Ibyo bizogira ingaruka mbi ubu gusa, bizogira ingaruka mbi no mu myaka iza, kuko imwimba utari kurongerezwa ubu uye ya ubucuruzi wabo utari kuburagirwa investis maze utari ko ziraza, bizotuma yuko umwimba w'uyu mwaka uzoba muke kandi n'umwimba w'imyaka ikurikira uzoba muke cyane. Ikindi nuko ingaruka mbi ntizoba kuri ibi bihugu bibiri gusa, izoba no muri gyarejo yose kubera ubucuruzi ruza byari bisanzwe bifitaniye n'ivyo bindi bihugu.
Mwariko murabivuga ko bitegwa n'ubukene no kubura uburyo buhagije muri ivyo bihugu. Umuntu afashe akarorero nk'ibihugu bibiri mu karere ko muri Afrika mu burengero nka Nigeria na Senegal byashoboye kwigizayo ico kiza muri uyu mwanya, n'ikihe kitagenze neza ku bihugu nka Sierra Leone, Liberia na Guinea muri make.
Ico nico cerekana yuko iki kiza chatangwe muri Sierra Leone na Liberia igituma hapfu y'abantu benshi muri ivyo bihugu. Bwa mbere na mbere nuko abantu batamenya ibiriko birabashikira. Ica kabiri nuko urazi ko ivyo bihugu bibiri Sierra Leone na Liberia biri mu bihugu bikenye bya nyuma byo muri Afrika kubera ari bihugu byaciye mu ngwano. Ibihugu rero biciye mu ngwano usanga ibitaro, amaklinike arasamburwa canke ugasanga kenshi hagira imiti abakozi bakaba bake. Nico gituma nko muri Nigeria canke muri Senegal kubera bateye imbere kurusha Liberia na Sierra Leone, bakaba bafise guverinoma zari zarabonye ivyabaye muri Liberia, bakaba barashoboye no kwitegura igihe Ebola yadutse igafata abantu bakeye hariya. Leta yarashoboye guca yiyoroganiza irayihagarika idateye umuzini ntara muri ibyo bihugu. Ibyo rero byerekana cyane yuko ibihugu bironse uburyo Ebola barashobora kuyitsinda ntihonye inganda nk'uko iri kwiragira muri Liberia no muri Sierra Leone.
Murakoze cyane. Yari Professor Leonce Ndikumana yigisha kuri kaminuza ya Massachusetts Amherst, akaba yigisha ibyerekeye ubutunzi, akaba ajejwe na programme ijejwe imigambi kuri Afrika kuri iyo kaminuza. Nyene twariko turavuga ku byerekeye ingaruka ikiza cya Ebola gishobora kugira ku byerekeye akarere ko muri Afrika mu burengero mu bijanye n'ubutunzi, hamwe n'ibyokorwa kugira ngo icyo kiza gishobore kuva muri Afrika. Turabashimiye cyane kuri kiganiro. Murakoze.
Urakoze rwose.
ijwi ry'Amerika ryikoshiriza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumvirije ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika.
Ubushikiranganje bwa leta zunze ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga burashima ingingo yafashwe na Republika iharanira demokarasi ya Korea DPRK ariyo Korea yo mu buraruko yo kurekura abanyamerika babiri yari yarafunze ikiringo cy'umwaka umwe n'amezi indwi burumwe wese bakaba bari Kenneth Bay na Matthew Miller. Ubwo bushikiranganje bwari bumaze igihe kitari gito busaba abategetsi ba Korea yo mu buraruko kurekura abo bantu ku buntu. Bay na Miller barekuwe bongera barungikwa muri leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 nyuma y'urugendo rw'umuyobozi mukuru w'ibiro vy'iperereza James Clapper nk'intumwa ya Perezida Barack Obama muri Korea y'uburaruko. Jeffrey File, uwundi munyamerika nawe nyene yari yapfunzwe muri Korea yo mu buraruko, yarekuwe mu kwezi guheze. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, Perezida Barack Obama yavuze ko hata kintu kimushimisha nko kumva yuko imiryango yabo bantu izoba iri kumwe nabo mbere y'iminsi mikuru y'impera z'umwaka yimirije. Ati iyo ni inkuru nziza. Yamara Perezida Barack Obama yavuze ashimitse ko urugendo rwa Clapper muri Korea yo mu buraruko atamibonano canke ibiganiro vyerekeye ibindi bibazo bikomakomeye kandi biteye amakenga leta zunze ubumwe za Amerika kuri ico gihugu cane cane vyerekeye ihinguriro rya nuclear vyabaye. Perezida Obama yavuze ko gukemura ibibazo nyamukuru bisanzwe biri hagati ya Amerika na Korea yo mu buraruko bitazokemurwa n'ingingo ntonto zo kurekura abantu bari baherutse kugirwa imbohe. Ati bizoterwa n'uburyo Korea mu buraruko izotahura yuko ibihugu biri mu karere kayo harimo Ubushinwa, Republika ya Korea n'Ubuyapani navyo nyene bifata nk'ama icyo kibazo cy'umutekano mu kugerageza guhagarika ikiza cyose kizana ingufu za nuclear muri ako karere. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga Jen Psaki yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika igiye kubandanya gushikiriza Korea mu buraruko amakenga ifise kuri programme ya nuclear ifise kimwe n'ibibazo bikomakomeye bijanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu biri muri ico gihugu kandi rizwi neza ku isi. Akavuga ati menya ko atacahindutse ngo nukubera hagarutse abanyagihugu bacu batatu.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika. Bose bukunda radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi yakana ko gushimira engineer yadufashe mu hinga bw'izuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederica Mundikije, amakuru nayo mwashikijwe na Edi Wema. Mwakoze kutega amatwi ababandanya kutwumviriza kuri FM namwe ntihagira umuja ni mu kanya nimutagwe kandi ku mugoroba turabashikiriza ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika. Mukurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.